Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, ni Kideni Yongabo abaramutse abaha ikaze mu makuru y'aka kanya. Mu Burundi kuva kuri uyu wa kabiri gushika itariki ya gatanu y'uku kwezi, I Bujumbura hariko habera inama y'abashikiranganji b'ibigega n'imigambi ya Leta hamwe n'abakuru b'amabanki makuru makuru y'ibihugu byo muri Afrika.
Bazokwiga ku kibazo kijanye ahanini n'ubuhinga bwa none mu bijanye no gushigikira ubutunzi. Kibazo bazokwiga ko gihambaye kugira ngo barabe ingene ico gisata naco nyene cyoshobora guteza imbere ubutunzi bwo ngaha muri Afrika.
Uyo ni umushikiranganji w'u Burundi ajejwe ikigega cya Leta, Domitien Ndiho Kubwayo. Uno munsi ni umunsi ugira uwa 11 w'amahiganwa y'imbyino mpuzamakungu Olympique Tokyo mu Buyapani. Ibiziga by'abantu bigera kuri 50 byatowe mu ruzi ruri hagati ya Sudani na Ethiopia. Isata chaoni muri Afghanistan unama itangaza ko ni miburiburi abasivile 40 baguye mu gutana mu mitwe hagati y'abaterebani n'abasirikare ba Leta mu kiringo cy'amasaha 28 heze. Igice cy'abanyagihugu baba mu karere ko mu muryango w'ubumwe bwa Buraya baramaze gukingwa igikiza cya COVID-19. Ido ni idoge makuru avuga hirya no hino ku isi. Ibiziga by'abantu bigera kuri 50 byatowe mu ruzi ruri hagati ya Sudani na Ethiopia. Ido ni ido kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Diane Nininahazo.
Uwo mutegetsi yatanze no makuru avuga ko ivyo biziga vyatowe n'indongozi z'intara yitwa Kasala iri mu buseruko bwa Sudani. Bamwe muri abo bantu vyaboneka ko bahitanywe n'amasasu kubera ibikomere bari bafise ku mibiri yabo, abandi nabo bakaba bari baboshwe amaboko nk'uko abandanya bivuga. Amazina y'uno mutegetsi yaretse gutangazwa kuko ataruhusha rwo guha ino nkuru yamenyeshamakuru yigeze ahabwa. Yasavye ariko ashimitse ko aba amatohoza yimbitse icahitanye aba bantu kikamenyekana. Hambavu yiwe abandi bakozi b'Abanyetiyopiya bakorera mu gisata c'amagara y'abantu ku rubibe rwa Sudani bemeje ko ubwabo n'amaso yabo biboneye ibiziga by'abantu muri urwo ruzi rwitwa Setit ku ruhande rwa Sudani rwagera muri Ethiopia rugaca rwitwa Tekeze. Aya makuru y'ibiziga by'abantu barashwe n'ababoshwe ashingirwa intahe na zimwe mu mpunzi zo muri Tigray zahungiye muri Sudani zemeza ko abarovyi badasiba kuzibwira ko babonye ibiziga muri urwo ruzi. Zagize ziti: turanakeka ko hari ibiziga bitari bike bigisigayeyo. Naho bigoye kumenya amazina n'imyidondoro y'abanyakwigendera abavuganye n'itorokanirizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP barimo n'umuganga bemeje ko bakeka ko ari abakomoka mu bwoko buvuga ikirimi c'igitigrinya. Bazemeza bafatiye ku ndasago bari bafise mu maso ziranga ubwoko bwabo n'uwundi umwe yari afise tatuwaje yanditse ko izina ryiwe mu rurimi rw'igitigrinya.
Urakoze Diane. Igisata cyawo muri Afghanistan unama itangaza ko n'imiburiburi abasivile 40 baguye mu gutana mu mitwe hagati y'abaterebani n'abasirikare ba Leta mu kiringo cy'amasaha 28 heze. Abakomerekeye muri iyo ngwano bamaze kumenyekana ni 118. Diane Nininahazo araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Iyo ngwano yabereye mu gisagara citwa Laskarga kiri mu manuko bwa Afghanistan. Mu butumwa igisata ca ONU muri Afghanistan cacishije ku rubuga rwayo rwa Twitter cavuze ko gihangayikishijwe n'abasivile bari muri ico gisagara kuko intambara yanse gucureha. Igisata UNAMA kikaba cemeza ko naho abasirikare ba Leta ya Afghanistan bariko baragerageza kwegeza inyuma abatalibani bo babandanya kugaba ibitero. ONU aha igasaba ishimitse ko ingwano ziriko zibera mu burere abasivile babamo zihagarara kuko ibitero by'indege za gisirikari n'amasasu ariko araraswa ku butaka n'abatalibani ariko agira ahanini ingaruka ku basivile gusumbya abahanganye. Uretse igisagara cya Laskarga kiriko kiberamo ingwano abatalibani n'abasirikare mu minsi yahera bagwaniye no mu bindi bisagara birimo icitwa Fobur na Kandahar biza ubwa kabiri n'ubwa gatatu mu birimo abasivile benshi muri Afghanistan.
urakoze kandi Diane. Igice cy'abanyagihugu baba mu karere ko mu muryango w'ubumwe bwa Buraya baramaze gukingirwa ikiza cha COVID-19. Ni ukuvuga kwako karere kari imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gikorwa cyo gucandaga abanyagihugu abantu bagera ku miliyoni 224 mu bihugu 27 bigize umuryango w'umwe bwa Buraya baramaze gukingirwa Espagne n'iza ku isunzu na 58% n'ibice 3% by'abanyagihugu bamaze gucandagwa bihagije bikurikirwa n'Ubutaliyano na 54% n'ibice 4% mu nyuma yaho haza Ubufaransa na 52% n'ibice 9% n'Ubudagi na 52% n'ibice 2%. Muri Amerika 49% n'ibikirwe kwijana by'abanyagihugu nibo bamaze gucandagwa bihagije. Igikorwa cyo gucandaga kiriko kirikwega cyane cyane mu mareta mu manuko no mu burengero bwo hagati bw'igihugu agitsimbataye ku mico n'imigenzo vya kera. Amerika iri nyuma kandi y'igihugu kibanyi cha Canada mu buraruko icatanguye igikorwa cyo gucandaga abanyagihugu inyuma yayo yamara muri iki gihe kimaze gukingira bihagije ibice 59% by'abanyagihugu bacu. Israel iraburira abanyagihugu bayo bashaka kugira ingendo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe n'impungenge kuri COVID-19 ibindi na mugenzi wacu Eugene Mukankusi.
Icyo gihugu cyaburiye bifuza kujya muri Amerika no mu bindi bihugu kandi cyavuze ko gishobora gukaza ingamba zacyo mu bijyanye n'akato ku bagenzi mu buryo bwo kugabanya ikwirakwira rya virus ya corona y'ubwoko Delta. Abantu bashya barwaye COVID-19 babonetse mu bantu bakingiwe kuva hadutse ubwo bwoko Delta bituma abategetsi bashinzwe ubuzima muri iki cyumweru batangira gutanga urukingo rwo kongera ubwirinzi abantu barengeje imyaka 60 y'amavuko. Baratangiye gushyira mu kato abagenzi basubiye mu gihugu harimo nabo bakingiwe cyangwa bakirutse nyuma yo gusanganwa virus ya corona bo mu bihugu byitwa ko bitukura bigaragaza ubwandu bw'iyo ndwara bwihuta. Kuri wa kabiri Minisitiri w'Ubuzima wa Israel yavuze ko ashobora kongera ibihugu 18 ku rutonde rw'ibigomba kwirindwa harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubutaliyani, Island, Ubugereki n'ibindi. Yavuze ko guhera ku itariki ya 11 ku kwezi kwa 8 bizaba itegeko kujya mu kato byuzuye ku bantu bo mu byiciro byose niyo baba barakingiwe cyangwa barakize. Yongeyeho ko ibihugu 18 birimo kuburirwa biturukamo abagenzi benshi. Ubwoko Delta bwatumye hongera kuboneka abantu banduye mu mpande zose za Amerika, Leta ya Florida n'iya Louisiana. Ejo kuwa mbere byarimo umubare munini kurusha ahandi w'abantu binjijwe ibitaro kubera icyorezo cya virusi ya corona.
Ayo yari amwamwe mu makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio y'Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byagiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Ushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo www.radioyacu.com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi kuva kuri wa kabiri gushika itariki ya 5 y'uko kwezi hariko habera inama i Bujumbura igira 58 y'abashikiranganje b'ibigega n'imigambi ya leta hamwe n'abakuru b'amabanki makuru y'ibihugu vya Afrika. Umushikiranganje w'ikigega cha leta u Burundi yuguruye iyo nama akaba n'umukuru w'ugwego gwitiriwe caucus avuga ko bazokwigira hamwe ubugene gukoresha ubuhinga bwa none byoterera mu iterambere ry'akarere ka Afrika. Eroje wirikaneza ari Nairobi muri Kenya niyo nkuru dufitiye.
Abashikiranganje bagenda ubutunzi bitezwe ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura na mu bihugu 54 bigize mugabane wa Afrika. Iruhande yaba hari n'abashikiranganje batunganya imigambi y'iterambere mu bihugu byo ku mugabane wa Afrika hamwe n'abatwara amabanki makuru y'ibyo bihugu nyene. Bose barukiye mu rwego rukurikirana ibisata by'ubutunzi bafatikanije n'imigambi n'amapolitike y'ibisata bitandukanye by'ibanki nkuru y'isi yose n'ikigega c'isi c'ubutunzi FMI. Umushikiranganje w'ikigega cya leta w'u Burundi Domisende yo ku bwayo mu iganiro yamenyesha makuru yavuze kwa nini uyu mwaka bagize urwego bazorabira hamwe uruhara rw'ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none mu iterambere ry'ibihugu bya Afrika.
Bazokwiga ku kibazo kijanye ahanini n'ubuhinga bwa none buhinga ngurukana bumenyi mu bijanye no gushigikira ubutunzi. Kibazo bazokwiga ko gihambaye kugira ngo barabe inyene ico gisata naco nyene cyoshobora guteza imbere ubutunzi bwo ngaha muri Afrika. Nakaryo rero bazoba baronse ko guca hirya no hino ivyo bibazo byose bijanye n'iterambere bishimikiye kuri ico gisata turanezerewe no kubona abatari bake bashoboye gushika ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi nubwo cakiza COVID-19 abenshi usanga carababe intambamye yo gushika ngaha kwashoboye kuronka karyo ko kwakira abashikiranganje bamwe bamwe
umushikiranganje ndiho kubgayo agere gushika ca leta mu Burundi ntiyavuze igitigiriye c'abashikiranganje bitavye n'ibihugu baje bavamwo umvuga izo bashikiranganje niko kuko gusara hisa dushime yatubwiye ko batumire bose hamwe barenga amajana 3 kandi ko batashoboye kugera Bujumbura bitewe n'ikiza cha COVID-19 urwego ko kwisa Afrika rwashinzwe mu 1963 rufasha cyane mu kuduza ijwi no kumenyekanisha ibibazo bijanye n'iterambere ku mugabane wa Afrika harimo iraba ingo n'imiryango imbere y'ibanki y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu c'ubutunzi muhinga yigenga ari bijanye n'ubutunzi Faustin Kumana twashyira hamwe Parseme yatubwiye ko akiri kare kw'abantu bogira icyo bavuze kuri iyi nama mu gihe itararangira kugira hamenyekane ingingo zemerejwemo urwego rukorana buri mwaka rugafatwa nk'ihuriro ryiga kandi ku bibazo ibihugu n'abanyagihugu bo mu bihugu bitandukanye bya Afrika bahura canke bafise iruhande yo guhuriza hamwe no kujanisha ibyifuzo n'ibikorwa by'amareta muri aya mashyirahamwe yisunzwe y'amaprogramme ibanki y'isi n'ikigega c'isi bishyira imbere bikitunga buri mwaka inama nk'iyi yaheruka kubera yawunde muri Kameruni mu mwaka uheze mu gihe yo mu 2019 yakorewe aha muri Ghana uyu mwaka umushikiranganje ndiho kubwayo niwe ahagarariye umugwi w'abashikiranganje ba Afrika w'ubutunzi n'imigambi y'iterambere hamwe n'abakuru b'amabanki makuru makuru y'ibihugu imbere y'ikigega c'isi kijeje ubutunzi ibitigiri bitangwa n'iki kigega vyerekana ko ibihugu vya Afrika y'uburaruka bizoduza urugero rw'ubutunzi n'ubwo ikiza ca COVID-19 cubwarije umugabane bitewe n'uko aka gace gafitagwiza atunga benshi bashize imitahe mu bitoro kandi bimvyihutiye cane gutanga incanco zo kugwanya umugera wa virusi ya corona ku banyagihugu bavyo umwaka uheze urugero rw'ubutunzi bw'ibihugu vya Afrika muri rusangi rwari ku rugero rw'ibice 2.5 kamwe ku ijana ibanki iteganya ko uyu mwaka ruzoduga ku bice 3.4 ku ijana Afrika yose ya Sahara yo no Burundi burimwo iyi banki yemeza yuko hazoba kwikwega kandi urugero rw'ubutunzi rw'imbere yuko ikiza ca COVID-19 caduka utazosubira kugerwa ko imbere yo 2025 eroje buri kane Ijuja Amerika.
Urakoze Eloge. Tukivuga ku Burundi abantu babiri barayebishwe muri komine Mugambi ntara ya Bururi mu manuko bw'igihugu. Ipolisi kivuga ko camaze gutangura amatoza ndetse ko camaze guhagarika n'abantu bikekwa ko aribo bari nyuma y'ubwo bwicanyi. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Abantu babiri bishwe bakwije igitigiri cy'abantu bane bishwe mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'igihugu mu minsi 4 iheze. Abaheruka batowe biziga kuri uyu wa mbere ku mugoroba n'umwana w'umunyeshuri na nyina bahora baba ku mutumba Mugendo Ndengo muri komine Mugamba intara ya Bururi. Abakoze iryo bara ntibaramenyekana. Icyo bikoze uwo mwana w'umukobwa basize bamuhambye mu ngundu y'igitoke. Mustaneri wa komine Mugamba Venuste Naombaye yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abo bagizi banabi bo baba bakoranye n'umukozi wo mu rugo kugira ngo ibararigwe. Arasigura ingene vyagenze ku makuru abajejwe intwaro bafise.
Umutekano muri rusange hari mu bifate neza atari ivyo byabaye ku munsi wa Mungu no ku wa mbere. Umwana yoba yapfuye ku wa Mungu apfuye gusenga kuko nyina nawe yaciye aja gusenga iya kabiri atazi ku mugoroba. Abajije umukozi acamubwira ko yikwa inakuru hanyuma carabaza kwa inakuru baramuhakaniya ko atari yari acayibaza ko ahandi yoba yagiye ku wa mbere mu gatondo asorabaza musaza we aho kwa inakuru ntisi kure yapfa bavuga ati ka ntawe uhari. Rero urumva ko umwana yari yamwishe uwo mukozi aramuka ko wewe yari anahambwiye ahantu mu gitoki ariko nyina nawe urumva yoba yapfuye ku wa mbere wewe sigaba twagisanze mu gikoni.
Igipolisi muri ako karere cemeza ko camaze gutangura amatohoza abantu batanu bamaze no gufatwa. Mustaneri avuga ko amatohoza ariyo azokwerekana wakoze ubwo bwicanyi. Ahamagarira abanyagihugu kudoma urutoki kuri uwo wese bobona atembera muri iyo komine batamuzi.
Mukibano bahakanye n'abantu babanye neza n'ukuri basenga rwose nico kibatangaza abantu nta gituma babona tutari mu matohoza tutohoza ku bantu kugira tumenye uwo mukozi ahageze hanyuma bikunze tumufate prongye imvo abanyagihugu tubabwira ko bakorera na n'amakomite ashinzwe umutekano abenegihugu bagakora hanyuma na cyane cyane nk'ibintu tugize iminsi tubabwira by'abakozi ko babasuzumisha bakabandika bakamenya iyo bapfa.
Umushikirizamanza mukuru wa Repubulika yaheruka gutangaza mu mpera z'indwi iheze ku bwicanyi nk'ubwo bwasubiye kuba benshi mu gihugu Sylvestre Nyandwi yavuze ko iyo ubwo bwicanye budahitanye abajeje intwaro buhitana abanyagihugu ataco bazira mu ntara yavuze ko ubwo bwicanye bwabaye bwinshi na bururi iri mu bumanuko bw'igihugu irimo yijeje ko amatohoza yamaze gutangura kugira ngo abinyegeje nyuma y'ubwo bugizi bwa nabi bamenyekane
ubwo bukozi bw'ikibi bukorerwa abatware aho babasanga mu miryango yabo bakica abo bahasanze ahandi izo nkozi z'ikibi zitera ibisasu ntezwa minwe ahakoranira abantu benshi zigatega imitego ku mabarabara aho ziturira imiduga zikongera zikica abayirimo hariho kandi ubugizi bwa nabi bw'abantu banyurutse ibyo bikorwa n'abantu biyambika impuzu z'abajejwe umutekano bagakoresha imiduga itagira imparati hari n'abandi usanga baca mu mirwi yitwaje ibigwanisho ihungabanya umutekano dusanga ari byaha by'iterabwoba bitegekanijwe kandi bihanwa n'amategeko mpanabyaha y'u Burundi ubushikiriza amanzi ubenyesheje ko amadosiye y'izo nkozi z'ikibi yuguruwe ayandi akabakiri mu matohoza kuko hari inkozi z'ikibi zimwe zimwe zitarafatwa
mu kiringo kitarenga amezi atatu abantu barenga 70 baramaze kwishwa muri ubwo buryo hirya no hino mu gihugu nk'uko amatohoza y'igipolisi avyerekana amashirahamwe yigenga avuga ko harimwo abicwa n'inzego za leta yamara kurundi ruhande leta ivuga ko hariho imigwi y'abagwanyi yinyegeza igatera umutekano muke Pierre Claver inkuru Kigali ku byijwi rya Amerika
tugushimire Pierre Claver mu Rwanda abakora ibikogwa by'uburimyi bw'umuceri mu kiyaya cha Bugarama mu karere ka Rusizi mu burengero bw'u Rwanda babandanya kwinubira ubuhombe bariko bategwa no kubura isoko ry'umwimbo wabo bavuga ko umuceri umwe watanguye kononekara mu bubiko bwa za cooperative no kubwanikiro bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha umuceri ukarongerwa isoko mumenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yabagendeye maze adutegurira inkuru
hari umuceri w'ibigugu maze umwaka hanga hari nundi murawubona namwe
hari amastoke rwose acyuzuye batwaye umuceri mukeya ugereranyije n'umusaruro wari wabonetse
ni bamwe mu bahinzi b'umuceri baho mu kibaya cya Bugarama baragaruka kuri izo ngorane zo kutabona abaguzi batwara umuceri bejeje abo baragaragaza ko isize nizibaye ebyiri zikurikiranya isoko ry'igihingwa cy'umuceri ryarahungabanya ha mu Bugarama ibyagize ingaruka nyinshi ku bahinzi bawo ku isonga ubukene
twatagaga mituweli ubu ngubu gutya bari kwiruka batufata ati ntimutaga mituweli ariko inkomoko y'urebye nawe urayibona indoro impamvu ningiragaragara nimba umuntu afite umuciri w'umwaka washize ugeze ubu ngubu ukiri ku kibuga kandi leta ntibirebeho na cooperative ntigire ko ntidufasha ngo ikibazo kize mu nzira tugire ikibazo
mbere rero mu minsi yatambutse kwagira igihe tukajya kuguza cooperative amafaranga n'ubu cooperative tuvugana nta mafaranga ifite nayo ifite igihombo kuko abanyizi batagurishije
biragaragara ko igishanga kugihinga bishobora kuzatunanira tukakihorera kikarara kuko iyo dukurikiranye twumva nkandi bahinga imiceri mu ntara ziraruguru bo barasarura bakagurisha ariko twebwe twasarura bikabura isoko
ubuhinzi bw'umuceri mu kibaya cya Bugarama bukorwa hanini n'abahinzi bo mu mirenge igikikije ya Bugarama muganza gikunda mvura gitambi na Nyakabuye ikibazo cy'ibura ry'amasoko y'umuceri kiraboneka cyane ku mbuga z'amakoperative asa nayitaruye umuhanda wa kaburimbo nko mu murenge wa gikunda mvura aho umunyamakuru yashoboye kugera biragaragara ko amazu y'ubuhunikiro yuzuye bikaba ngombwa ko imwe mu mifuka y'umuceri bene yo bayirunda hanze yabwo abo bakavuga ko hari naho umuceri watangiye kwangirikira ho kumbuga
imbeba zarayicege seneri muri magaze usanga yose yarabaye gutya imiceri yarakonje isisirira muri magaze iri hanze kumbuga nayo uko ubukonje buza niko igenda ibora ku buryo ubuvuruga gutya ugahita ucika
nubu nuko turi kubibonera hejuru imiceri iri hasi yamaze kujya mu intozi imifuka yatangiye gucika yatangiye kwangirika kandi yangiritse n'imvura itaragwa
wakufashe igitanda ucyatishe ibihumbi 45 kizajya kwera kigeze mu 100,000 umusaruro wagejeje ku mbuga ibishwi nibyo biwumaze biwurya undi waramenaguritse baranawe ku inyungu ujye kuwurya ubuse ubundi inyungu yaba ariyi
bamwe muri abo bahinzi bavuga ko nyuma yo kubura isoko ku musaruro wari wezi hagati y'ukwezi kwa 12 k'umwaka ushize n'ukwa kabiri kwa 2021 byabaye ngombwa ko bisunga amabanki ngo babashe kongera guhinga nyamara ubu icyizere cyo kubona ubwishyu kirimo kuyoyoka kuko ibyo bejeje nabyo biheze mu bubiko bwa za cooperative
wagiye kuguza amafaranga ugiye gusaba kredi ya banki uvuga ati nzasarura nishyure
kugeza iki gihe ubwo urukumva akiri yandi wagushije banki yo irungukirwa ni kuvuga ngo wagiye mu bukererwa ibi ni ibintu rero bibabaje abahinzi twebwe nahagamutse bajya bugarama
twaranyanaga tukabwira umuvandimwe cyangwa se kuri leta tukabwira ati muduhe ku mafaranga tuzishyura twasaruye imiceri none umwaka washize umuceri urarangiye umwaka uraho ngaho umuceri utaguzwe ubwo rero nuwafashe amafaranga muri banki ntiyabonye uburyo bwo kwishyura
bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha umuceri bahinze ukabona isoko
turasaba ko nibura mwatuvuganira ubuvugizi nibura imiceri nubwo ayo yagura yose twarahombye ariko nibura iyo miceri igakurwa ku mbuga umuhinzi akamenya ngo nzishyuza igihe kiniki ariko nibura imiceri bayijyanye
nk'uko mubibona uri hanze imvura iri no gututumba bifuza rero ko wava kuri imbuga imvura itaragwa kuko iguye twagira igihombo kirenze n'icyo twagize kuri sezo ishize
inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ariko ziravuga ko hamaze kuboneka inganda zigera ku 8 ziyemeje gutwara umusaruro w'umuceri wose abahinzi bo mu Bugarama bejeje Bwana Kayumba Ephraim uyobora aka karere akizeza ko na koperative zitaragurirwa zigerwaho mu gihe cya vuba
izo nganda zose uko ari 8 zasinye amasezerano yo kugura umusaruro udatonoye n'amakoperative yose kandi kugeza uyu munsi inganda ntabwo zabuze ubushobozi kubera n'akazi kenshi hari igihe usanga babanje gutwara umuceri uri hafi bakagera no kuri kure ubwo kure tuvuga n'uriya muceri uri hafi aho bitaze mu bice bya kizura icyo twabwira abahinzi ni uko nta kibazo cy'isoko gihari kandi n'inganda twanavuganye barambwira bati guhera ejo tuzatangira kujya gupakira umuceri wa kizura undi muceri uri hafi hano ku mihanda ya kaburimbo bamaze kurangiza
imibare itangwa n'inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi igaragaza ko muri iki gihembwe cy'ihinga abahinzi b'umuceri bo mu kibaya cya Bugarama bari bejeje toni zisaga 7,700 z'umuceri wose akarere kakavuga ko inganda zasinye amasezerano yo kuzawutwara si ubwa mbere aha mu kibaya cya Bugarama humvikana ikibazo cy'abahinzi bataka kubura isoko ry'umusaruro w'umuceri wabo nko mu gihembwe gishize bavuga ko inganda zigera kuri 5 zaho mu kibaya zari zabijeje gutwara umusaruro wabo wose ariko biza kurangira zibabwiye ko nazo nta soko zirimo kubonera uwo zatunganyije mbere ibi byatumye umuceri weze muri iyi mpeshyi usanga hari hafi toni zigera ku 1,000 zikiri mu buhunikiro bw'amakoperative zabuze abaguzi Temistocre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
urakoze Temistocre uno munsi numunsi ugira wa 11 w'amahiganwa y'inkino mpuzamakungu Olympic Tokyo mu Buyapani mugenzi wacu Tim Ishimwe aradukira ku mayange uko ibintu byifashe muri iki gihe kuvyerekeye izo nkino
mu cyiciro cy'abagore mu mupira w'amaguru ikipe ya Canada yaranye itanye intsinzi mu mukino wihuje n'igihugu cy'igituranyi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umukino warangiye ari igitego kimwe cya Canada ku busa bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika igitego cyinjiye ku munota wa 72 w'umukino kivuye kuri penalty ubwo Thierry Davidson wa Amerika yatagaga Alicia Champman wa Canada hafi y'izamu rya Amerika ibyo byatumye umusifuzi atanga penaliti yatewe neza na Jesse Fleming yavuyemo igitego cyanahesheje iyi kipe ya Canada kwikuraho igisabo cy'uko yari itarabasha gutsinda Leta Zunze Ubumwe za Amerika na rimwe mu myaka 20 ishize iki gitego cyarangije umukino cyababaje abakinnyi b'Abanyamerika barimo na rurangiranwa Megan Rapinoe iyi ntsinzi ya Canada yijyanye ku mukino wa nyuma aho izahura na Suwede ku rundi ruhande Suwede nayo yageze muri iki cyiciro imaze gukuramo Australia yitsinze igitego kimwe ku busa ubwo byahuraga muri kimwe cya kabiri iki gitego cya Suwede cyatsinzwe na Frodolina Lofo ku munsi wa 11 w'imikino Olympic ibiri tujya mu Japan kandi aho ikipe yo mu cyiciro cy'abagore mu mukino w'intoki wa basketball ikipe ihagarariye igihugu cya Nigeria The D Tigers yakinnye n'Ubuyapani bwakiriye imikino Ubuyapani bwatsinze uyu mukino n'amanota 102-83 na tatu iyi kipe ya Nigeria hamwe n'iy'abasaza babo bari bahagarariye umugabane wa Afurika zose zivuyemo imikino muri kimwe cya kane kirangiza izahuza Amerika na Espagne mu gihe ku rundi ruhande Ubufaransa buzawukina n'Ubutaliyani andi makipe azabakina imikino ya kimwe cya kane ni Slovenia izakina n'Ubudage naho Australia ikine na Argentina mu yindi mikino Angola yanganije na Korea y'Epfo mu mukino wa handball ibitego 31-31 kuri stade y'igihugu ya Yoyogi mu itsinda A Angola irimo yarangije ari ya gatanu inganya amanota na Korea y'Epfo ariko ifite ibitego bike mu gihe igihugu cy'Ubuyapani cyakiriye imikino cyarangije ari ya gatandatu ari na mwanya wa nyuma mu itsinda amakipe y'ibihugu bya Norvege n'Uburundi yamaze kubona amatike yayo yo gukina imikino yo muri kimwe cya kabiri kubasiganwa ku maguru umunyamarok Sofiane El Bakari wiruka metero 3000 abaye umunyamarok wa mbere ubunye umudari wa zahabu mu mikino yose kuva mu mwaka wa 2004 El Bakari w'imyaka 25 y'amavuko yerekanikiriye La Mesha Jilma ukomoka muri Ethiopia iminota 8 yose n'amasegonda 8 hamwe n'umunyakenya Benjamin Kigeni undi munyakanya nawe uzwo cyane kunyaruka Conseslus Kipruto utanitabiriye iyi mikino yashoboraga gukwa mu nkokora El Bakari iyo aza kwitabiriye imikino muri uyu mwaka.
Tukivuga kubijanye n'inkino za Olympic zibandanya itokio mu Buyapani, mu bakinyi batandatu bari bahagarariye u Burundi hasigayemo babiri Francine Niyonsaba ku metero 10,000 na Olivier Irabaruta muri marathon. Umurundi Noel Gatsinda aba mu gisagara cha Akita mu buraruko bw'Ubuyapani yakurikiranye inkino abarundi bahiganywemo hafi ya zose. Yaganiriye na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana amubwiye uko yabibonye n'ishema izo nkino za Olympic zamuhesheje nk'umurundi.
Nashoboye gukurikirana bamwe mu bari bashoboye gushika mu izi nkino, ariko nk'uko musanzwe mubizi kubera iki kiza cya coronavirus kikiari ntivyakunze ko bishika ko turabira ama stade nkino naravye nazirabiye kuri televiziyo. Nashoboye kuraba abatrete batatu mu bari baduserukiye, aho navuga nka Francine Niyonsaba n'umwigeme yitwa Otrina Kaze n'uwundi mu Kongo yitwa Eric. Ego abo nibo nashoboye gukurikirana.
Duhere nko kuri Odrina Kaze, wamubonye ute?
Odrina Kaze namubonye nk'umwigeme afise ishaka ryo gutsinda kubera uravye n'umugwi yahiganyemo yashoboye kuronga ikibanza cya kabiri, nubwo mu nyuma bitakunze kabandanye. Amicizere ko nko mu nkino zizokurikira ashobora kuzovyifatamo neza. Novuga ko ari umuntu n'umwigeme afise katoza keza mu bijanye n'izi nkino zo koga.
Ariko se kuba yarahiganywe mu koga akageraho yagombaga gukomeza ntahabwa uburenganzira bwo gukomeza, wowe wabibonye ute? Ubona baramurenganyije cyangwa se ari amategeko ni kuri yagombaga gukurikizwa?
Oya, ntabwo bamurenganije, ntabwo bamurenganije. Ubwo yahiganwa mu mugwi wabo wo koga nk'uko nabisomye, batora bafatiye ku mwanya bagize. Rero bishoboka ko abandi bari bahiga mu bindi migwi nubwo baba batashoboye kuronka ikibanza nk'icyo baba bagize umwanya mwiza. Rero ibyo nibyo byaba byatumye avamo, ntabwo bamurenganije.
Naho Francine Niyonsaba we ubona yaritwaye ate kugeza ubu?
Francine Niyonsaba nk'uko ngira muwamubizi yahora yiganwa mu metero 800, ariko kubw'amategeko mashasha ntivyakunze ko abandanya mu metero 800. Rero ubu yirutse imetero 5,000 yigenjeje neza rwose. Nariko ndamukurikirana nawe nyene ari kwa gatandatu indwi yahera, arashobora gushika muri bane bari kuba bategerezwa ko aribo baza kubandanya mu gice cya nyuma. Ariko mu nyuma nk'uko nariko ndabiraba nagiye kubona hafishije kurutonde izina ryiwe riri hasi, bavuga ko yabaye disikarije ko yakuwemo, bakica berekana n'itegeko ryo ryamukuyemo. Nibuka neza umenga yoba yahonye ku murongo woba utari wiwiwe, ama bituma avamwo nkamukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi nka Instagram cyangwa Facebook. Bashoboye kubona ko nawe nyine yagaragaje agashapfu inyuma y'uko akuwemo. Ariko yari yagenje neza cyane kubona ariko yiruka n'ikirere kitari gisanzwe ari kiwiwe.
Eric nawe yarahiganwe mu kwiruka metero 1,500, yitwaye atewe?
Yitwaye neza nawe nyine navuga ko yitwaye neza. Yarirutse cyane nko mu mwanya wa mbere, mu nyuma baza kumurengana bariko barashika baza gushika babaheza izi metero ariko bariruka. Ariko nk'uko nabivuga yaritwaye neza rwose, nubwo atashoboye kuba mu babandanije mu gice cya nyuma, ariko yari yitwaye neza. Navuga ko yari yaserukiye igihugu neza nawe nyine.
Hasigaye abakinnyi 2-6 bari bahagarariye u Burundi, ariko na n'ubu muracyafite icyizere cy'uko ibendera ry'u Burundi rishobora kuzamurwa aho ngaho i Tokyo mu Buyapani.
Amahirwe menshi tuyafise kuri Francine, nubwo bitashobotse ko abandanya kwiruka ibirometero 5 banazo kwiruka imetero 10,000 mu nkino ndwi nyene, kandi jewe ndafisi chize rwose ko ashaka kudutera iteka nkuko yari duteye mu nkino zabera iyo muri Brazil mu 2016 agatahukana umudare. Ndizera ko ashobora kubikora nyene akabikora neza, tukabona nyabona idrapo riduze amanduru ririmbo ruhagize igihugu cyacu rukavuga ino mu Buyapani n'amakungu akagupfa. Yego
Noel Gatsinda, ndagushimye cyane kubwa aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Nigenda washimiye, murakoze cyane.
Jote muduteza amatwi naha dusoreje makuru yacu yo kuri saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi bande bafashije gutegura aya makuru, washize hamwe aya majwi ni Fasige Behu, makuru yarahagarariwe na Idigwema, naho kuri mikoro mari kumwe nanje Fidenio Ngabo. Ndabasezera bifuriza amahoro n'amahirwe.